Icho kibanza dufatiye kuvyo tubona no kuvyo turiko turabyigwa n'abahadandariza ahanini cyari kibanza kidandarizwamwo ibifungurwa ndetse no hasi hirya no hino turiko tubona ibisigaye by'amavoka ibiharage ibigori ndetse imwe muri byo biza byabaye amakara hirya no hino isoko turiko turabona abadandaza ibidandazwa bitandukanye zaba irengarenga tukabona kandi n'imifuko irimwo imiceri ibiharage ibigori izo navyo akaba bimwe muri byo ari bidandaza azwa bishobora kuba byarokowe igihe hariko haraka uyo muriro hari nka saa 5 z'ijoro ahanyine muri iki kibanza turi kumwe n'abantu isinzi bamwe muri bo hari aba ariko bararaba ibyaraye bibaye abandi nabo bamwe muri bo ariko bigana ingene baje kuzimya umucanwa
mwigisho ko ariko irasha muvuga ko mwaje kuzimya
yego
yahitaye gushasanga
saa 5 nino subuke
mama cyakiduka kidiye moto cyasanga
Muma saa sita guki haheze nk'iminota 33 guki 35 guki.
Ndene nibintu byabigonekare cyane
byemeje. Cyari byaheze gusa byose kwera. Kubera ni nkoko byari byahiye ku nkoko kumanuka hose. Hose byari byahiye.
Aho nyine mwiryo sindi ry'abantu turi kumwe n'umukenyezi yahora hadandariza arajumarariwe.
Byari byasigaye byahiye. Kwa kuba turaho mu misatsi ntitwabimenye. Kwa dusanga tyahiye.
Wowe waje sanga.
Waje samoye. Nje kurangura ngo nje ndandaza ntibyaraye usanga isoko imeze kunyera bw'abana none kugeza ubu n'umutahe waherenganye na mu isoko bane
bose ngutunzwe n'ibinyenye
agahombo nikari kubadandaza gusa bo muri iryo soko mbere hariyo nabandi barabahasumira bavuga yuko nabo nyene kugusha ku iryo soko kwa bakoze ko
cyumva nabi cyane gose kubera ni ibintu byabaye benshi barabagenza urunga twababaye cyane gose
Nako bijanye namwe wamugiye ku ndaye two mushaka mu isoko ubu no biraborohera
oya nubwo nyine nariko ndayigara ndabisumina naye nahabutse
nari mufite amakenga ko bishobora kuzimba
byazimbye n'ubundi be twaratubigura ko se bikigugu nk'iri hage twaratugura setisa none tuguze setisa bamwe bari kubaragurisha wisa umva ko byadutse
mu gipolisi kinga impanuka mu ntara ya Gitega commissaire Daniel Nanko hafi avuga ko uyo muriro wabo waturutse kumbabura yariko yatekwa ko ibiherage muri kamwe mutuzu tw'uburiro turi mu ico kibanza benshi bita mu kabasazi ayo makuru nyine naremezwa na mustanteri wa komine ya Gitega Valentin Nahimana aho we wavuga kandi ko hayindi nkuru bagiye gukorera ko
twafashe abazamu bashika batandatu sanze bakorera ngaha muri iyi soko bo bakavuga ko mucanwa woba wavuye ahantu hadandarizo amarestora mugabo rero naho bavuga uko kurondera chatumye iyo soko yisha turacabandanya kuko haravugwa ayandi majambo yuko imbere yuko yisokisha ko bari abantu birutse bava muri iyi soko abanyezamu bakabiruka ko bakabasiga rero ko tudashobora gushira nyuma yuko hashobora kuba yarahiye kubera ni hodize ki
Valentin Nahimana aremeza ko aho mukabasazi aho hadandariza abanyagihugu bato bato aravuga rero ico bagiye kubafasha
isoko kuremwe abantu bashina 3 barenga umuravye ahasigaye ntihashika makiyosike nijana ikintu cambere nuko navuze ko hasanzwe hatunze abantu benshi hakorera abanyagihugu benshi cyane nuko bwa mbere nuko turiko turondera iyo dushobora kubiba kugira abashoboye kubandanya bakore imirimo bari basanzwe bakora ko turavugana nabo dusanzwe dukorana dusabe n'abandi baba barundi cyangwa basanzwe bafasha ikomine yacu n'igihugu ko boshigikira abantu banyagihugu kugira nabo bashobore kuruhuka ngene basubire kubaho
Icyo gice cy'isoko nkuru ya Gitega benshi bita mu kabasazi cyari gice kitubaswe kijambere ariko rero naho ico gice cyari gihiye nkuko musanteri wa Gitega abivuga ngo ari yasanzwe umugambi wo kubaka kijambere igitega wo kubaka kijambere igitega Delta ishatse kubwije rya Amerika